Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika? Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Ku isi hose turi live kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Ijwi rya Amerika, turi igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2023. Amakungu ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu, iminsi yose arahimbaza umunsi wahariwe impunzi. Uyu munsi abatandukanye barasubiza amaso inyuma bakaraba impunzi zitandukanye, aho zibaye mu makamba atandukanye, uko zimerewe. ONU ishamwe mpuzamakungu rivuga ko kugera ino saha impunzi ziharugwa mu mamiliyoni 35 n'400, rikavuga ko uno munsi rero ari umunsi wo kuraba uko byifashe muri izo mpunzi. Komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi Filippo Grandi hari muri Kenya yagize ati, ndi hano kugira ngo mbwire ibindi bice by'isi ko dushobora kandi tugomba gutanga icyizere ku mpunzi, amahirwe n'ibisubizo ku mpunzi, aho hari aho ziri hose n'impamvu yariyo yose yatumye bahunga. Mu bihugu bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi zitandukanye z'Abarundi, uwo munsi wahimbajwe bagiye baratanga ubutumwa butandukanye. Mu gihugu cy'u Rwanda naho nyine bahimbaje uyu munsi, aho baravye bati kazoza kimpunzi aho ziri kure ibihugu byabo nakahe. Mu Burundi naho nyene hariho abahahungiye abegerejwe hamwe hanabahungiye ku indi migabane itari muri Afrika, mugabo na cane cane hariho nabandi bari muri Malawi no musugeze bari mu bibazo vyinshi vyugarije impunzi. Ico cizere ONU itanga yemera mukibona gutaho muri impunzi zibayeho gute, bafashwa gute, ibibugarije n'ivyahe? Kwa kabiri munazi ko wundi muri muri isanga n'umuso wa pfasoni, tuzaza kugerageza twakira abapfasoni benshi bashoboka bahungiye makambi atandukanye, ariko ntituza gukumira n'abagabo canke abahungu nabo bari mu makambi ahari Uganda, muri Kenya, ahatandukanye. Uno musi kiganiro cuno munsi ni kiganiro 100% kiza guha ijambo impunzi canke abandi bafise ico bavuga kubahunze batandukanye aho bari. Ivyizere vyanyu bapfaso ni muri mu makambi ni vyahe, ibibababaza ni vyahe, ibaho umunezero ni vyahe, abana banyu babayeho gute, aho muri mwakiriwe gute, mwibaza iki kuri ejo hanyu hazoza, mwiteze iki ku makungu? Utwo tubazo turaduca irya nino muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi. Reka rero mpere ku bambere dufise ku murongo wa telefone, ntibashima ko amazina yabo tuza kuyavuga, ariko turabakira gucyo nyene nta kibazo, n'uburenganzira bwanyu. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego, murakoze.
Ego, mwasabye ko amazina yanyu tuto yatangaza, ariko mutubwire aho muherereye.
Duherereye muri Malawi mu nkambi yitwa Zareka.
Muva mucahe igihugu, mu Burundi umunyarwanda kazi, mu Kongomani kazi cyane?
Ngende umunyarwanda kazi.
Nuko rero mufasoni muri Zareka, utashimye kwa amazina yawe atangazwa, uri ngaho kuva ryari muri Zareka?
Ndi hano kuva mu mwaka w'2015.
hanyuma ubuzima ubayemwo turazi ko hari bivugwa byinshi mu ikambi ya Zaleka muri Malawi kuvyega impunzi ubuzima ubayemwo wewe nk'umupfaso ni ngaho muri Zaleka nubgahe butubagire
ubuzima buraha ngaho muri Zaleka no ubuzima bugoye cyane kubera ko ubufasha butangwa cyane cyane bwerekeranye n'ibifungurwa ni ubufasha butoya budashobora gutunga umuntu ikindi kandi nanone impambi ifite ubucucike bwinshi cyane abantu baracucitse cyane hakiyongeraho ko abana kugira ngo babone amashuri neza nta ntibikunda umubare ni mwinshi cyane mu mashuri usanga nk'ishuri rimwe ririmo abana nk'ijana na makumyabiri ijana mirongo inani ku buryo kandi nanone biga ugasanga abana bariga amasaha abiri bakavamo hakinjiramo abandi bana biga ibyiciro bitatu ku munsi urumva ko rero umwana adashobora kwiga amasaha abiri ku munsi ngo agire ikintu atora mu bintu yize ikindi nanone ikijyanye n'ibyo kurya nabyo ni ibintu biba bigoye kugira ngo biboneke cyane cyane ko n'ubufasha baduha babuduha haciyemo igihe kinini ubu ngubu ubwo bufasha bw'amafaranga baba batugenera baduha ukwezi ukundi kwezi kwarangiye nk'urugero amafaranga baduha mu kwa gatanu tugafata mu kwezi kwa gatandatu kandi aba ari make adashobora gutunga abantu ku buryo ibihumbi umunani by'amafaranga y'amakwaca ukwezi ni amafaranga make adashobora gutunga umuntu rwose ubwo nibwo buzima turimo hano muri Zaleka bituma abantu bishora mu bikorwa bitandukanye abadamu bamwe bakajya mu Burayi kugira ngo batunge abana babo abana b'abakobwa nabo bakajya gukora uburayi bashutswe n'abagabo bakuze abana nabo bandi b'abasoresore bato bato ugasanga bagiye kwishora mu biyobyabwenge mbese ubuzima bwo mu nkambi buragoye cyane muri make
reka tubihanganishe reka mere kuri ako uhereje ko uravuze ati abapfasoni birabagura n'abakobwa kubera ubuzima bubi babayemo ugasanga babaha amakwaca ibihumbi umunani mbe mupfaso amakwaca ibihumbi umunani umuntu yashize nk'amadolari n'inkanga kugira ngo twumve nangahe mu marundi nangahe mu manyarwanda
ndatekereza ko idolari rya Amerika rimwe rishobora kuba rivunja amafaranga agera nko mu magana cyenda y'amakwaca ndakeka ko adashobora kuba ategeze no ku mafaranga ku madolari icumi
ayo makwaca ibihumbi umunani iyo bayabahaye aherekezwa n'udufungurwa tundi
na ubundi mbere yaherekezwaga n'isabune guhera mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize ariko guhera muri uko kwa gatandatu ntabwo bigeze kongera kuduha isabune nta kindi kintu cy'igifungurwa iherekezanya nacyo ntacyo nayo ngayo yonyine baduha
hanyuma muti abana
bakaduha n'amakoterise ku bapfasoni ariko byose nta kintu na kimwe bakiduha guhera umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu
muti abana baja mu mashuri bakiga bari hagati y'ijana na mirongo ibiri kugera ku ijana na mirongo umunani abo bana bakabisikanya mu mashuri kuko ari benshi abandi bashobore kwiga baba biga mu rurimi batahuraho inyigisho bahabwa zirabafasha ko nibamara guheza ayo mashuri bashaka kuja muri kaminuza bazoshobora guhangana n'abandi bana bo ngaho muri Malawi kugira ngo baje ku murongo umwe mu by'inyigisho gamupfa
ibyo ntago byashoboka ko bagenda ku murongo umwe kubera ko niba umwana yaravuye mu yarahunze wenda afite abasha kuvuga ikinyarwanda neza ntabwo mu masaha birashobora kwigamo icyongereza ngo abashe guhita akimenya ubwo nyine ni hahandi umwana ubona ntacyo atahura ugasanga umwana ageze nko mu mwaka wa gatandatu azi kwandika amazina yiwe atabasha no kuba yabasha no kuvuga n'akongereza gaciriritse kandi ururimi rukoreshwa hano ari icyongereza
ibyo murabibwira abarongoye ikambi murabibwira RCR niyo ibaza impunzi nimba mumaze kubitura izo mpande babishura gute
turabibabwira ariko bose nta kintu babikoraho nyine tubona tumeze nk'aho turi abantu batereranywe tudafite gifasha
hama kazoza kanyu mukabona gute muri izo kambi zitandukanye cyane cyane Zaleka
nta kazoza tubona muri iyi nkambi icyo tubona ni nko kubona bukeye gusa by'umunsi w'ejo ntabyo tuba dutekereza kuko ntabyo tuba tubona nta hantu twabibonera tuba tusenga imana ngo uwo munsi urangire gusa
Icivugo cuno mwaka ni cizere cejo hazoza kure y'imuhira kugira ngo ico cizere kure y'urwanda muri Malawi kibe kinini kuri mwege cane cane abapfasoni n'ibondo vyanyu igikwiye gukorwa ni nkica
ikintu gikwiye gukorwa ni wenda nkaha turi muri Malawi nuko bagerageza kumva impunzi bakumva ko dufite uburenganzira ariko ntibishoboka kwera ko na tugenda tubona n'uburyo bagenda birukanamo bagenzi bacu babaga inyuma y'inkambi babagarura mu nkambi kandi nkambi nayo tutabasha kuyikwirwamo nkubona nk'akarorero mubashije kuba mwahagera mwabona uburyo abantu barara hanze badafite ahantu ho kurara abandi ba mbese abantu barandagaye mu by'ukuri muri iyi nkambi bimubibonye byabatera agahinda cyane
mukwihangana mwihangane cyane ku ijwi rya Amerika ico dushobora gukora no kumenyekanisha ubwo buzima mubayemwo ari nk'utu video dufoto muturungikira dushobora kutwakira nayo mpi kugira ngo twereke abandi uko bimeze mwihangane cyane kandi tubipfurije umunsi mukuru mwiza ubabere umunsi uba hagateka mu vyanyu no mubanyu
umunsi mukuru twanira ni no kumva ntawe twigeze tubona nta wabayeho sinzi ubwo wenda niba nta gahunda bapanze yo kuwukora ntabyo tuzi nta wabaye rwose
ntimwigeze muhimbaza
ntawe twahimbaje
ndazi ko ngaho aho uri muri kumwe n'abandi bapfasoni babiri batwemere ko tuza kuyaga gira uhaga telefone uri ruhande yawe wundi nawe twumva iryago amahoro umufaso nawe
amahoro
yego na uva mu Rwanda nka nk'uyo mugenzi wa mwari muri kumwe
oya
eh
yewe ndi mu Burundi ndavanze
uravanze umufaso ni mwari muri kumwe we yashitse ngaho muri 2015 uri zareka kuva ryari
yemanya no mu 2000 muri Malawi
Hamaze imyaka 20 n'itatu.
Imyaka 23.
Umuntu akibaza ati imyaka 20 na umuntu akiri mu ikambi yarahungiye mu gihugu akenshi aba yaramaze kuva mu buzima bw'ikambi akaja mu buzima busanzwe. Habuze iki ngo uve mu ikambi ya Zareka?
Okay, hano ikibazo gihari. Twebwe nk'abantu ba b'impunzi nabwo twemerewe kujya hanze nyine kujya gukora ubuzima kujya gushakisha ubuzima njye nari kuba wenda navuye mu nkambi nagiye gushaka n'ibindi bintu byo gukora hanze y'inkambi ariko ntabwo twemerewe kandi hari n'ikindi cyo kuvuga ngo batwara abantu nk'umuhanze nk'umuburayi batwara abantu nyine b'abakongomani cyane cyane kubera ko ngo ho hari intambara ngo hari iki niyo mpamvu tukiri hano mu nkambi
hanyuma kuja mu mihana nayo yo muri Malawi ahatandukanye warahaye ubuhungiro yuhawe ubuhungiro rimwe na rimwe barakubwira ati genda uce wimenya uve mu ikambi ivyo ntibikoreka muri Malawi
nabihari kabisa byo
wumvise ivyo mugenzi wawe yatubwiye hari ikibazo c'abana bo mu mashure hari kudashobora kuronka udukoresho two gufashisha abapfasoni n'abigeme iyo bari mu mihango bimenya udusabuni ngo ntimugihabwa amafaranga muhabwa 800,000 vy'amakwaca ikindi kintu atashitse ko ubona kibabangamiye mwebwe ngaho muri Zareka ni nk'ica
ikintu kitubangamiye cyane nuko batbanze kutureka ngo tugende hanze gukora kandi niyo tugiye gusaba ubufasha hano kuri UN cyangwa kuri Burundi ibintu batwishyura yani ni nk'aho barushe kutubona kubera ko ubwa mbere barafashaga abantu bakaduha ibintu byose bikenewe ariko ubu ngubu usigaye ugenda kusaba ubufasha muri ofisi bagahita bakubwira ngo mugende ngo n'ubundi ngo mwebwe ngo mwara twarabarushe mu mugende ngo mujye uyiwanye nibyo bintu cyane cyane batubwira n'abanyagihugu iyo ugiye nk'ahantu mu mujyi baratwirukana ngo ni mugende iwanyu ubundi ngo iwanyu ngo habaye iki ngo mwasubiye iwanyu kandi twaraje hano dushaka ubufasha
ni ukuvuga ko barabinuba nico ushatse kuvuga bakabinuba kubera iki? Bakabinuba kubera iki? Hariho ibihugu usanga binuba ngo babatwara akazi, mwebwe babinuba kubera iki? Iyo mubona icyo kibazo kiri hagati ya mwebwe n'abanyagihugu ba Malawi, giterwa n'iki ahanini?
Okay, twebwe tukiza hano muri Malawi twarakoze pe tukajya duhinga, ariko kubera ko abanyagihugu babonye ko iyo duhinze duhinga buri kintu cyose, ari ibinyobwa, ari ibigori, ibiki byose turahinga. Arafa abanyagihugu bavuga ngo ni gute twaza tugatora buri kintu cyose ngo cyo bagahinze ngo twebwe tukagihinga? Ese ngo ni gute twakora business zagakwire gukora abanyagihugu? Ngo twe twagakwire tujya dusaba abanyagihugu, ariko ngo twebwe ng'abanyagihugu baradusaba? Ngo nicyo kibazo gihari, ngo nibashaka bajye badusaba, ahubwo ngo dushaka tujye tubasaba.
Kwihangana nuko urakoze. Uduhe wa gatatu muri kumwe nawe tumuyagishe gato Deborah, turazi ko ari ku murongo. Yihangane, ndanasaba na mugenzanjeje ni mukankusi hariya muhinga bw'ivyuma guca aja mu bindi bihugu kugira ngo atwumvishe ahandi uko bimeze. Mbwa turabanza twakire uwa gatatu ndari ku murongo wa telefone. Uratwumva nshuti yanje? Ego, nuko rero abo muri kumurumvise utwo bavuze yahashitse mu 2015 wa mbere wa kabiri muri 2020 ngahe we nawe washitse ngaho ryari?
Mu 2011.
Ubuzima ubayemwo ngaho muri Zareka bumeze gute?
Okay, ubuzima mbaya no muri Zareka nivuye mu Burundi ndaje nk'umukobwa nyine ngendewe no kwiga n'amashure, ariko ntibyashobotse kwiga kubera ubuzima ndahuye nabwo nshyikiye muri ino nkambi ya Malawi. Ubuzima bwaranze buranka mpitamo ndashaka bivana n'ukuntu ndabona ko ubuzima bwahinduka, ariko ntibyashoboye guhinduka kubera nyine umuntu ataronkakura, urumva? Ubuzima rero nk'irongowe ndagiye nyine nta mpinduka ndagiye mbona nyine mu buzima bwanjye basi gusika n'imusaha nta kintu nta bufasha mbona hano muri Malawi. N'imyaka maze hano muri Malawi nta kazoza, ndahabyariho abana babiri, nta kazoza na kamwe k'abana mbona, urumva? Nta na kimwe ndiko ndabona ini Malawi kiri kwiramarira. Mu kwezi kwa gatatu bankuye mu biryo, mu kwezi kwa gatatu bankuye mu buryo umwaka ushize bankuye mu biryo, ndabura icyefo na ruguru. N'umuntu wo dushakanye nta ducana mu nyene na wagiriya nabinziriya kubera ubuzima bwaciye bumera burabura nyine, habamo kushwana n'uwo twari twubakanye nawe uca ubyumvira umuntu w'umudamu kubera ataronka ahantu akura iki n'iki. None ubuzima ubungubu jyewe n'abo bana ntabwo mbona imbere, nta bufasha ndiko ndabona. Ubungubu umwaka wari uheze n'imyaka yari iheze ntatega ntinye, ubungubu nk'uku kwezi ntangiye gutega ibiryo bya hasera.
Uyo muntu mwubakanye ni umurundi cyane?
Ni umurundi. Nanjye ndi umurundi.
Nawe uri umurundi. Ni ukwihangana. Hari nk'icyo usaba akaba ari nk'igiki kubakumva batwara amakambi, kubakumva bajeje ikibazo cy'impunzi?
Kubanyumva bajejwe ikibazo cy'impunzi niko barabuze ukuntu badufasha no muri Malawi, kuko tubayeho nabi kandi nkatwe two turabyarira hano muri Malawi nta kazoza k'abana tubona, nta mashuri ahari nk'uko wabyumvise, urumva? Nta ejo nta ijya icyo tubona mu magambo make. Ubufasha rero dushaka baduha ubufasha ngo tuma natwe tuzereka ibibondo byacu tuve hano muri Malawi. Imyaka ni myinshi turi hano muri Malawi hata kintu two turakora hano.
Kwihangana nuko ijwi rya Amerika riri kumwe namwe. Ego, wihangane kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage.
None twabona tukubaze nawe.
Ego,
none mubona mwabyumvise ibibazo biri hano muri Malawi. Nta munsi mukuru w'impunzi twakoze bivanye n'ibibazo twagiye tubashyikiriza abakuru bacu, turavuga ati twe nta munsi mukuru tuzakora bivanye n'ukuntu dushonje, urumva? None nka mwebwe mudufasha gute kugira namwe ibyo bibazo mubishikize imbere nk'uko wabyumvise ibitekerezo byacu? Nibihagurukire ngaha mu maradiyo, ariko namwe mutisa ikintu mwako akagira natwe twishime nuko nawe wishime
nukuri ijwi rya Amerika turi ijwi ryanyu kubivuga nico kintu gikuru tuba dukoze kuri ku ruhande rwacu kino kiganiro turagishira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ahatandukanye ndazi ko bakurikirana ibiganiro vyacu buriya aya mashyirahamwe atandukanye abafise abavyumviriza abafise ababiraba hanyuma dushoboye kuronka abo tuzobaza muri RCR turabibemereye turababaza hama twumve ico bategekanya ku mpunzi zingaho muri Malawi.
Kandi niba warashakanye n'umugabo w'impunzi nawe ngo uzajya umusorera
ndazi yuko hariho nk'abantu batandukanye ngaho bakurikirana ibibazo by'impunzi ba Innocent n'abandi reka tuze tubabaze baduhe ikiganiro cihariye twumva ico bariko barakora kugira ngo bavugane n'abategetsi ngaho muri Malawi na RCR
muzaba mukoze kabisa kuko nkatwe abasingo maga tubayeho nabi kabisa turi gukora ibintu bitameze neza tujya gushakisha amakwata mu nzira zitameze neza
nihangane cyane
njyewe nashatse mfite imyaka 12 nshaka mfite imyaka 12 n'umugabo ahitarana ubu mfite abana babiri ndi iwacu isingo maga nta kintu kudufasha nk'abasingo maga n'ababyeyi bacu birirwa batubwira ngo kuki mwagiye gutwara amata ngo mukiri bato kandi twari twarashatse nyine biratunaniye
ni ukwihangana ubwira umunsi mwiza ako karirimbo hora ihorere mama kabaruhuriraho muri ngaho urakoze
sawa sawa namwe murakoze cyane
Debora turazi ko tugufise udukundire gato twumvize kano karirimbo hamaca tugaruka tukwakire
Ora sento ti ange Ora nima yumugamba ikima nibatere Ora kanyana kiburundi kikina bagachura Ora kanyana kiburundi kikina bagachura Ora semwiza wanje Ora sentuti yanje Waje imani chanye Yindi iteze ibiganza Niwanyirije kuzuba Waje
Nuko rero murumvise ivyo bamwe mu bahungi ngaho muri Zareka batubwiye abavyeyi abakobwa turumva ko umutwara ari munini kuri mwebwe turabihanganishije mukomere cyane kuri no musi wanyu mutunatubwira n'ivyo mubayimwe bitandukanye kuko bibwirwa benshi bikumva bene byo turafise rero na Debora turasubira gato muri Malawi Debora uratwumva
yes
yego ikaze kuje rya Amerika Debora
okay murakoze
yego nawe uri muri Zareka canke
ndi muri Zareka
Uwumvise bagenzi bawe ivyo babayemwo tubwire nawe byifashe gute ku ruhande rw'iwawe urubatse uracari singo cyane
yagenda cari singo
hari abavyeyi batubwiye ivyabo vyinshi tukibaza tuti nimba bimeze gutyo ku bavyeyi ku bakobwa namwe bamereye gute umutwaro n'umwe biragendeka birarusha gusumba muravunika gusumba bimeze gute
Okay, mpereye ku byo bavuze byinshi kandi byinshi bavuze ni uko nyine bimeze mu nkambi nitaza ko mu rugero guhera muri 2004 niho twashitse muri Malawi ariko dushitse muri Malawi ntabwo twashikiye Zareka twashikiye mu yindi nkambi yari yitwa Ruwani iri Mwanza hama muri 2002 batuvanayo baratwimura batuzana hano muri Zareka kuva icyo gihe turacyari hano mu nkambi muri Zareka mbana n'umuryango ababyeyi nabo tuvukana n'abakazeni banjye bose turi kumwe ngaho rero ubuzima guhera icyo gihe ni nkaho nyine natanguriye amashuri ya mbere muri primaire hano ndarangiza secondaire ndarangiza na university ariko ngerageje kureba ukuntu byagenze guhera icyo gihe ntabwo ari ibintu byoroshye nta nubwo ari ibintu byoroshye cyane cyane nko ku muntu w'umukobwa cyangwa ku bana bakiri bato ugwaruka abamama ni ubuzima bugoye cyane kubera yuko ugiye kuraba nko ku ishuri ukuntu biba bimeze mwiga muri ahantu muri environment ni abantu muba muri kumwe n'abantu benshi batandukanye ugasanga ishuri ni ishuri ntoyi ariko harimo abanyeshuri benshi hama ugasanga n'umwanya mwigira ko utegereza kwiga ibintu byinshi ku mwanya umwe kubera yuko hariho nk'amashuri wiga guhera mu gitondo gushyika nko mu masaa saba hagati yinjiramo amashuri yo ku mugoroba nabo ugasanga nabo nyine barinze rero bivanye n'ukuntu abantu ari benshi nabo mashifuti aba hari uca usanga kwiga bigoye cyane
reka tukubaze twibande gato kuko urumva uratubwiye ko watanguriye ngaho muri primaire muri secondaire urabandanya no muri université byarakoroheye barakurihira iyo kaminuza yawe cyane hanyuma nimba barayekurihiye wari ufise uko wayize kose wari ufise ubushobozi twovuga bw'inyigisho wakuye mu mashuri yisumbuye na matomato kugira ngo ushobore guhangana n'abandi canke mwigana n'impunzi gusa muri kaminuza zanyu
okay hano guhera muri secondaire ntabwo mwiga muri impunzi gusa mwigana n'abenegihugu nabo nyine harimo benshi biga ariko nko guhera kuri primaire secondaire niyo university secondaire na primaire irigwa na UNCR mwiga mutariha ariko kuri iyo universite ni hariho nyine niyo hiyo muri Amerika ugize imana bakagutora barantango bakuntagubwa kurihisha bakubuntu ariko ikibazo kiza kuza iyo urangije kubera nta kazi ubona n'ububa wize n'inguvu zawe zose ukavuga ati henge nige kugira ngo ndare kazoza kanje yuko ni ugategura kamere neza cyangwa se nabo mu rugo ndabe yuko ari aho kwigeza nta kazi upfa kuronka kubera bakubwira ati ukora nk'umuvolontere uri impunzi ni ugukora nk'umuvolontere
no kwihangana na wewe kandi wihanganishe n'aba n'urwaruka muri kumwe narwo nyene sivyo ga Deborah
yego
ugira umunsi mwiza bambariye ko mutawuhimbaje ariko n'umunsi wanyu reka tubipfurize
okay
urakoze cyane Deborah urakoze gose Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uno munsi twashimye guha ijambo impunzi zitandukanye aho ziri zitandukanye turagerageza tubwishe cyane abapfaso n'abakobwa kuko kwa kabiri n'umunsi wa hari wabapfaso n'abakobwa ariko ngira nko mu mpera turaza kuvanga twumve n'abashinga nta gatonya mugabo kuri no nshuro reka tube turumva abapfaso ni batandukanye turase na Chantal ikaze ku Ijwi ry'Amerika
murakoze
uherehe ga Chantal
ndi mu muji wa Huye
mu Rwanda
yego
wumvise abandi bapasoni muri Malawi batuyagiye byinshi impunzi ngaho Huye umunsi wabasanze byifashe gute mwahimbaje
twahimbaje bakeyi bashoboye guhura turahimbaza ariko si bose bashoboye gutumirwa
kwereka atari bose batumiwe ubutumire bwatanzwe hisunzwe iki
barazi nyene abashobora kuba bari hafi yaho ibikorwa by'abarofije bibera abari hafi yaho bashoboye kuhashika ariko nk'abari kure yaho ntabwo bashoboye kubatumira kuko ni byinshi bica bisabwa berekeye ubuyo
Nuko rero uyu munsi gashanta usanze impunzi zitandukanye zo mu gisagara cha Huye zimerewe gute cyane cyane abafasoni no munsi twikunze na studio zafashwe n'abafasoni mu buhinga bw'ivyuma nibo bari yo gusa no kwimika
usanze abafasoni benshi baraho ariko ikibazo ni icyo bakora hari ubushomeri ibintu byo kwihangira imirimo biragoye kugira ikintu bakora kubera ikibazo cy'uburyo nta mafaranga bahari rero hari ubukene bavuga ko hari ubukene cyane mu bakenyezi tubita abakenyezi hari ubukene bwinshi kubera kubura akazi n'abantu bashaka kugira icyo bikorera babura amafaranga bakabura ingene batangura gukora twagerageje kuja hamwe nk'aba kenyezi tukagira n'imbuga tugahurira ko tukagerageza kwiyumvira icyo twakora ariko tukakibura kubera nta mafaranga bahari
ariko uvuze ngo nta mafaranga hari reka nkwibarize gato nk'umenyesha makuru wacu Eric no munsi yagendeye gato nyabagore impunzi b'abanyekongo bari mu ikambi ya Kigeme iherereye Inyamagabe ni majepfo y'u Rwanda yasanze abafasoni bariko baragerageza kwibeshaho bari muco cooperative yitwa igisubizo baboha uduseke bakatugurisha mu mahanga bikarushaho no guhindura ubuzima bwabo none nk'abo bobo uburyo babuhera baca babuvana hariho amafaranga ahabwa bamwe ntahabwe abandi canke hari amakambi yoroherezwa mu batandukanye kugira ngo bashobore kwisumamo vyoroshe gusumba izindi kambi dusigure gato twumva aho vyankiye
Siri tumwe bari mu makambi bobo hari inguzanyo nto y'amafaranga makeyi babaha kugira ngo bashobore kubaho mu buryo nyene buciriritse ariko nk'abatari mu makambi baba hanze y'ikambi nanjye ndimo mu baha hafi y'ikambi akenshi baba bibaza ko baba inyuma y'amakambi bifite hari impamvu babaye inyuma y'amakambi ariko bivanye n'aho umuntu yashikiye ugasanga umuntu wo hanze y'ikambi ayo mafaranga ntashobora kuyabona ntibashobora no kubatekereza cyane nk'abo bari mu nkambi niyo mpamvu rero iyo bantu bari mu nkambi hari utuntu bakora bakishyira hamwe kubera hari udufaranga dukeye bashobora kubona ariko abari inyuma y'inkambi hari igihe bidashoboka
nuko rero hanyuma ukifuza iko ubutaha uno mwaka wo gusanga ugeze nk'umupfasoni yahunze
nifuza ko hogera aho ngeze nyene ko nanje nifuza ko hari ikintu nanje nokora cyatuma nk'uwundi muntu nawe w'umurundi kazi nkanje yaronka akazi biciye kuri jewe akagira aho yigejeje biciye kuri jewe cyangwa n'uwundi ariko natwe turashaka gutera intambwe kugira ngo hagire icyo twigejejeho
yego urakoze cyane Chantal umunsi mwiza wahariwe impunzi twizere ko uza kusiga akamwe mwe ku munwa wawe wibuke twiza twakubaye ko Huye abari two tugukomeza
gome murakoze cyane
urakoze turafise na Alice ku yindi murongo wa telefone Alice ikaze ku ijuru rya Amerika
ego murakoze
uherehe ga Alice
Genereye mu karere ka Kinyambi Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania.
Aho Nyarugusu mwahimbaje umunsi wabahariwe w'impunzi?
Ego, umunsi mukuru w'impunzi wahimbajwe. Mu Rwanda rwa Tanzania kitaifa umunsi mukuru wahimbajwe mu Kinyambi Nyarugusu.
Ba majambo yababwiye abategetsi babagendeye nabahe hama bababwiye ibiki?
Abategetsi bagerageje kuduhumuriza ku bijyanye n'ubuzima bw'ubuhunzi bagerageje kuduhumuriza natwe turagira tubasaba ego
mwabasabye duki kugira ngo twumve utubabangamiye
mu bisanzwe hano mu kambi Nyarugusu tubaye mu gihugu cya Tanzania na hantu tubaye tudafise umwidegembyo na munyonga mitaniya nga mu handi Nyarugusu ifise umundege ndo vuga ngo ikore buri kimwe cyose ishaka ntabwo twebuye kure kujya hanze y'ikambi nta muntu n'umwe kure gukora ikintu na kimwe hagati mu handi nimba n'inzu danda zo kudanda pe bicho yo kuronka icyuja kugira ugire n'inzu byashara mu handi ntibire kuri we twagerageza kubasaba ko bogirane ko boza barekura abantu impunzi zikaza zirasohoka inyuma y'inkambi kugira ngo dushobore kurondera icyo zofungura bivanye n'uko inga impunzi zihabwa zidashobora kutubumba kuko umuntu umwe ahabwa ibiro bitandatu
ku kwezi byiki
by'ubugoyi
nta bindi baherekereza izo fu y'ubugoyi iyo fu y'ubugoyi y'ibigoyi
baratanga n'ikiro kimwe cy'ibiharage ku muntu umwe cya wiyumviye rero kubijya ukwezi kose iyo bitandatu n'ikiro kimwe cy'imboga ko bijya ukwezi kose nabo bakaca bazibiriza mu nzu ntizisohoke inyuma y'inkambi kugira ngo dushobore kurondera icyo zofungura n'ubuzima bwa mbere tubayemo
yego
mu bisanzwe nko ku ruhande rw'abanyeshuri twagerageje no gusaba ko boshobora kutwemera abanyeshuri tuba twahirya baba bahirya amashuri yisumbuye ya segonderi kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kubandanya amashuri yabo kuri univerisite kugira ngo bashobore kubandanya n'amashuri kuko kubera hano mu nkambi ho turi Nyarugusu iyo umunyeshuri yahejeje ntabwo aronka oportunite yo kugenda kwiga kuri univerisite biragoye abanyeshuri bashobore kubandanya amashuri yabo ngaha mu nkambi biragoye
kwihangana hanyumaga Alice uti niyo
niyo bagize ngo bagomba bafashe abanyeshuri ngo bajye kwiga usanga batuye nk'abanyeshuri batanu akaribo bahabwa uburenganzira bwo kujya kwiga nawe tugarukarenga kubera babona ukuntu bimeze atamaendo yabo y'ishuri ukuntu bashobora kubandanya amashuri benshi ngaho usanga barahebye amashuri usanga abantu baguma bazunguruka gusa mu mabarabara benshi ntabwo bitaho amashuri ego
aha nukwihangana mugabo imbere ko ndakureka ukaca ubandanya utwo warimwo nkwibarize cha kibazo cuka abatanzania bahora barabara bari bicaraheze carakemuwe canke biracari kwakunda inyene
niko bikimeze ntabwo bacu babagize abantu banyanyasa impunzi yitwa umurundi mu nkambi y'Inyarugusu ego
kwihangana urakoze kudusangiza ivyo mubayimo Alice
ahubwo nka makungu yake kuraba ukuntu boshobora kwicarana n'uburongozi bw'igihugu ca Tanzania kugira ngo bashobore kwiga ko kabe z'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Inyarugusu kugira ngo bashobore kubiga ko ese si twebwe tunyarugusu gusa ndetse n'abarinduta mu nkambi y'Induta uko twese turi mu gihugu cya Tanzania ntabwo dufite uburenganzira nta buhuru dufise
kwihangana nuko rero Alice urakoze cyane utubwire abarundi abanyarwanda n'abatandukanye bari ku ngaho Nyarugusu ku ijwi ry'Amerika tubafise ku mutima turabashimira cyane ku ruhare mugira mu biganiro byacu umunyenyesha makuru wacu ari ngaho James Jovin arabagendera kenshi mukamwakira mukamuha makuru agacumu kumwe muterera mukanovera ko ibiganiro vyacu ntitukirengagiza turagashima gose urakoze Alice
ego mensi nawe
ego reka duce twakira na Noah ku murongo wa telefone Noah ikaze ku ishuri ry'Amerika
murakoze cyane
wowe rero urumva twariko turakira Fasoni gusa mbwawe ntacu reka tukwakire mbwangire uraza kuduha nimba hari umufasoni wawe muri kumwe iruhande sivyo kugira twumve ijwi ryawe nuko rero Noa uri hehe wewe
cyemerere mu ikambi y'impunzi muri RD muri zone Fizi mu isi ya
Murongwe umumenyesha makuru wacu Vidaste arabagendera mukamwakira tubashimire cyane ku mwama mwitabiri mu biganiro byacu
ego turamushimira na twebwe kwaza kutubaza nene tumerewe kabisa
nuko rero wumvise agahanze ibihanze impunzi zigizwe cyane cyane n'abakobwa n'abapfasoni namwe bimeze gute ngaho Murongwe mu Republika Demokarasi ya Kongo
natwebwe vuga yuko ari nko uwo nyambari uwahejeje nko muri Tanzania kuko nino dufite ibazo cy'uko ibikorwa byo nk'abadandaza utubotike rwose amanuye inyuma y'inkambi nta muntu arekuriye kuja inyuma y'inkambi kure atajanye uruhusha ubwo nabwo no kurutanga kagora ni uje gusaba arahera n'indwi utararuronka bigaca bisaba yuko urindira ugasanga inzara muhira yakwishe ko natwe nkuko utwo basanze baduha basiraduha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ukwezi ni amahera make cyane ugereranije n'ibisumwa byo ku isoko.
HCR ikababwira iki?
HCR itubwira ko ari ukubaka mu mahoro, ko ari kumvikana, ko ari kumvira eko yabo kuko twaje basaba ubuhungiro natwe tukavuga ati nyamara nyamara nabo biruko turahohoterwa turabura aho tuja gusumira tubura ingene umuntu yoza gusenya udukwi ibyo byose bakavuga ati muvumiriye nibwo buzima bw'impunzi
kwihangana. Nuko rero reka ndakureke ume madamu wawe yitwa gute?
Yitwa Noela.
Noela, eh, muha kwa kuitwa cho kimwe Noa na Noela. Ni mwe mwabyigire duhe Noela tumuvugisha. Noela.
Ego marawo.
Noela ikaze ku juri ya Amerika.
Ande.
Ikaze ku juri ya Amerika.
Kome krashimi.
Havugwa makinga ho mulongo umunsi mukuru mwiza nowe. Wauhimba je gute?
Urufawimba rijenganye mu nkambi.
Hari birori byahabereye?
Oya, byabereye ahandi, indi nkambi iri kure yacu yarisenda.
Nuko rero hama umunsi mukuru w'impunzi wahariwe impunzi ubasanze gute abapfasoni bo muri Mulongwe?
Ni ko twaje kose twakiriye.
Wabasanze mwitunganije gute? Ibibazo muhura navyo n'ivyahe?
We ibibazo tufise biriho kuko impunzi aho iri hose ntabwo yigera igira amahoro. Ego nk'ubu unye ntaho tusubwo duroke nkambi naho uvuga turasohotse inkambi abariho abo bandi bakongomani bashobora kugutwara nabi iyo ngo mpaka ufise ikibare kimeza yuko uri impunzi kugira usohoke uumva hari igihe n'ibiro bidashobora gutonda muri iyo ndwi bikaca bisaba ko ibigambi wari umesigira ntihagarare.
Nuko ego urakoze cyane Noela, no kwihangana kandi urakoze kudusangiza ubwo buzima bwawe.
Ego
ugira umunsi mukuru mwiza. Turafise n'uyundi muhinga bw'ivyuma baje nibambwiye ko adashima ko tumuvuga amazina n'uburenganzira bwawe. Ikaze ku ijuru rya Amerika mu faso.
Ndabashimiye cyane.
Ego muherereye he?
Ndi ngaha mu nkambi ya Nduta.
Aho Nduta havugwa maki umunsi mukuru mwawuhimbaje agise muri Nyarugusu yatubwiye ko bitari kirenga mbwa babagendeye. Namwe muri Nduta byagenze gute kuri uno munsi mukuru wanyu?
Umunsi mukuru ngaha mu nkambi ya Nduta wari umeze neza ndetse urangiye unateba kubivanye n'ibirori zari byategekanijwe. Ego
ni bande babagendeye ga Virginie? Ni bande babagendeye uno munsi?
Yarimo abategetsi batandukanye, abajeje inkambi. Cyane cyane bari abajeje inkambi nyine bo muri kino gihugu turimo twacemo indaro.
Mbababwiye uduki uno munsi mu biyago byanyu bya misi yose, uko mwababonye ngira mwababwiye ikibahanze ico mufise ku mutima, mwababwiye iki nabo babishurike?
Muri make no kuvuga ikintu nyamukuru tumvise cyavuzwe nk'ihumura, ariko ijambo ryamari ryarindi nyene guhunguka ku bushake, ariko nuko bavuga ku bushake nyene biraboneka ko harimo ibintu by'inguvu cyane byo guhimiriza cyane cyane.
Bakababwira gute mu kubahimiriza bati mutahuke ko byifashe gute?
ahantu kuvuga baravuga dutahe amahoro kahari mu gihugu tugende kuba igihugu cyacu bivanye nyene n'ibintu z'ibihano usanga biriko birafatirwa abarundi bari muri kino gihugu baduhimiriza cyane tugende kuba igihugu cyacu na cyane cyane bakavuga ko bongeye amafaranga bagatangazwa rero ngo ningene tukicaye ngaha kandi ngo natwe ariko twayasanze
hama mwebwe mubabwira ico mwibaza mubona bavyakira bwa bwo bahora batubwira mu biganiro ko bafise ko muzohava mutawukanwa ku nguvu bwaragabanutse canke
no kuvuga zirabandanywa biravugwa biravugwa ntikovuga ngo ntizotaba
turacari kumwe n'umukunzi wacu ku ijwi rya Amerika hama mugasaba iki muri rusange igamufaso
ni ukuvuga twebwe icyo dusaba aha tuhari turi twahunze gutandukanya si ukuvuga ko tuba twahunze cyane ubukene kuko hariho abantu bari bafite ibintu byinshi mu gihugu ariko barabitaye bivanye n'umutekano wabo rero ni ukuvuga twebwe icyo dusaba turasaba kumvirizwa cyane cyane abavyiyumvamo koko bagataha abumva nabo bagifite ibibazo bakumvirizwa kumbure bakashishikara gufasha
yego nuko ugira umunsi mwiza rero ngaho onye mu ikambi ya Nduta uturamukirize abakunzi bacu bose bariyo tunabagutuma ko tushima cyane ko tuba hafi mu biganiro byacu bitandukanye sivyo
Ego,
no musi rero nshuti bakunzi kuba dufatiye mumva hino mu njahe turi mu kiganiro muri isanga cuno munsi aho twahaye ijambo impunzi zitandukanye aho ziri mu makambi atandukanye bariko batubwira uko babayeho ibazo biri muri Malawi mwavyumvise bavuga yuko ubukene ari bwinshi abana amashure biga ari benshi cyane amafaranga baronswa ntakwiye niko bavuze abigeme n'abapfasoni ntibaronka dukoresha tubafasha mu gihe bari mu mihango atandukanye handi vyifashe gute nyarugusa umwumvise uko bimeze nduta murumva uko bimeze huye mwumvise uko bimeze ahatandukanye turacafise iminota yo kubakira kugira ngo mudusangize ubuzima mubayemwe mushobora kuba mwibaza igituma turiko twakira abapfasoni nikora umunsi wa kabiri ku ijwi rya Amerika muri isanga uhari wa pfasoni ariko ntikibuza ko nabashinga nahe tuza turacishamo tukabakira ariko tugasaba abashinga nahe tuza kwakira nimba mfise umukobwa iruhande umupfasoni muce mu muduha kugira ngo umunsi wiwe tubahirize ku ijwi rya Amerika Ange uratwumva nawe Ange ikaze ku ijwi rya Amerika
Murakoze cyane.
Ego. Murakomeye.
Yenda komisizi mwebwe.
Natwe turaho turashima bwa keye twibaza kubuza no kwirigwa.
Murakoze cyane.
Ego uherereye ga Ange.
Eh?
Uherereye mu gihugu cyahe?
Malawi.
Malawi.
Inkambi ya Zareka.
Inkambi
ya Zareka.
Ego. Nuko rero ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga yo no munsi twayihariye mwebwe mwahunze ibihugu bitandukanye. Urumunyarwanda urumurundi kazi.
N'umunyarwanda.
Urumunyarwanda kazi. Ubuzima bwahubaye bwifashe gute. Rero bagenzi bawe barimwo abatandukanye ba Deborah n'abandi batubwiye. Ariko nawe tubwira ubuzima ubayemwe muri Malawi wahashitse ryari uhabaye gute nk'impunzi. Ibikukomeza n'ivyaha ibikugora n'ivyaha.
Okay. No. Kwanje muri Malawi naje mu mwaka w'ibiri gatanu ngo maze nk'imyaka hafi irenga 15 nk'umukobwa usanzwe n'abandi bana nkanjye hari ibibazo byinshi duhura nabyo ikibazo cya mbere duhura nabyo ni icy'ishuri kijyanye n'amashuri yanyandikiye mu mashuri bituma abana benshi batajya mu mashuri kugira ngo babone umwanya kugira ngo bige kubera ino nkambi bayubaka kera bayubakiye abantu 10,000 ariko ubu ngubu ikagera ku modete abantu benshi barenze ku 50,000 na bizamuka urumva ubwo nigiye bubaka ishuri ryari ishuri ryo rigomba kugira gufata abana bake rero ubu ngubu kubera abantu bamaze kuba benshi umwanya wo kugira ngo abana bige uba uri mukeya kubera abana ni benshi kandi amashuri amasomo ni makeya nubwo nyine turashima leta UNHCR bivanye ni organization ikorana na UGRS bagiye bongera amashuri ariko bivanye n'u
Aje ura
gatuma abandi bana
Hello?
Ego turakumva byari bicitse.
Babura amashuri. Kindi cyakabiri ni amadokuma. Ikibazo cy'amadokuma. Hano tugita ngo refugee status. Niye ituma umuntu yemewe kuba ari impunzi. Rero mu gihe udafite iyo dokuma bituma utabona izindi opportunities ziba zihari. Rese nka hano mu nkambi hari opportunity abanyeshuri bashobora gusohoka bakajya kwiga hanze mu gihugu muri scholarship bita ngo ubuska ibajyana hanze Canada. Rero abandi bana badafite izo refugee status ntabwo bashobora kubona ayo mahirwe kugira bagire iki bagende basohoke mu bindi bihugu. Kandi buri kintu cyose hano kiba kijyanye n'impunzi ubufasha bwinshi buza ku bantu bafite izo dokuma. Rero ugasanga abanyeshuri benshi kugira ngo babone amapportunities zo gukomeza amashuri cyangwa amapportunities yandi mina bajye hanze bigatuma bigire iki bikibazo kugira ngo aba bana bagire cyabo cyangwa babone izo opportunities zitandukanye ku afite. Kine cya kandi tatu ni cyo ituma tutagira opportunities zo kugera twaba twasohoka cyangwa tukisanzura nka n'izindi mpunzi. Urabona hano bafite like rules, their own rules as a country, bafite nyine amarozi yabo bituma nk'impunzi tuba restricted baradufunga na new sote na gusohoka wisanzuye ngo ugende kweza business cyangwa ugende wisanzure wige nago biri iki nago biri nago tujya tugira access neza cyane. Kindi kibazo dufite nuko turi ahantu henshi abantu turuze ahantu hamwe bigatuma tugira ikibazo cy'amazi. Amazi ni ikibazo kinini cyane bituma ababyeyi abana babyuka ijoro barara ijoro bashaka amazi kugira ngo bagende babone nyine kugira ubuzima bukomeze. Urabizi ubuzima bw'umuntu, ubuzima bw'umukobwa bubekenewe amazi, ubuzima bwo ahantu hose kugira tumese tugiye na amazi babikenewe. Rero hano dufite ikibazo cy'amazi kuba menshi nyinshi, rero ibipompa ahantu tuvomera amazi
aje tugaruke gato kuri ako kabazo ka kishure mwakagarutse ko muri benshi cyane ni kibazo tutahora twumva munagaruka ko gose ikibazo cy'ishure uti ikambi cyubakwa yari kwakira abantu 10,000 ariko ubu mugeze mu 50,000 birenga twumvise kwa
64+
hama abigisha abo baraboneka uretse murengera w'abana bavanavana ko ku mashuri bakiga amasaha 2 kugira ngo babisikanye. Abigisha abo baraboneka bigishwa nabandi nabahunze RCR irabaha bigisha muri Malawi cyane.
Okay, murakoze cyane. Ubundi ubwa mbere kera barakoraga mixi ugasanga impunzi n'amatica bahano nyine ababene igihugu bahano bagakora mixi bose bakigisha, ariko hageze igihe abo batica b'impunzi barabakuraho bose barabirukana barabakuramo biba ngombwa ko haba bayaho aba impunzi zaze kugarukamo babita nyine nk'amavolontaire ugasanga arimo kubahemba mixi amafaranga make bituma abantu benshi bigishaga mbere babivamo n'ubundi baratihoya kuko amafaranga ni make bitandukanye. Ubu rero n'ubundi kuva icyo gihe kugeza n'ubu n'amasomo yahita agira iki yameze nk'aho amanutse nyana agaciro k'ishuri na nubwo kasigaye kameze nk'uko kera kari kameze. Nimba ari ukubera abanyeshuri babaye benshi, nimba ari ukubera ibikoresho byabaye bikeya, kubera ubundi kera tukiga badupfukizaga amakayi amakaramu buri kintu cy'umunyeshuri yakeneraga muri twagipfukiraga. Ariko kuva abantu babaye benshi nyine n'amafandingi agenda bamake make kuri impunzi zabaye nyinshi, ibintu byagiye bigenda bigira iki bigabanuka.
Urakoze cyane Ange,
kwiga n'agaciro ko kwiga kagabanuka.
Urakoze Ange, bansavye hariho abagenzi bawe bansavye mukuru gisatangira aravyumva ko twobaha ikiganiro cihariye nk'abakobwa bo ngaho n'ukuri ndakibemereye muzoze mwisanzure mutubwire ivyo mubaye. Murakoze cyane Ange.
Murakoze cyane.
Ego twakire na specioza specio ikaze kuje kuri America. Specioza ikaze mureke ntacu naho nyene tumuvugisha umwana. Specioza uratwumva?
Hello.
Specio, umwana bigenze gute?
Ya kombivere.
Muhe none.
Ndamuhaye.
Muhe inwere, muhe inwere. Gafisi imyaka ingaha ko kana ka? Eh?
Umwaka namba 5.
Wamwibarukiye mu ikambi.
Ego.
Aha. Hanyuma uhamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze imyaka 8.
Uhamaze imyaka 8. Urumva ko haronkeye n'umwana n'umugisha, urabishima?
Ndabishima kweri.
Byifashe gutera ubuzima bw'abavyeyi mufise utubebe mu makambi? aho onye uri hembego wambye kuri mikambi ya
Nyarugusu
ya Nyarugusu ababyeyi mufise uduhinja muri Nyarugusu byifashe gute mubayeho gute
basha turabayeho bukebuke nyere turabishima kubera ko ubu n'ubuvuzi burameze neza kubashiriho MTI ibintu birameze neza bari tayi abana ari munsi y'imyaka 5
No, hanyuma mwahimbaje umunsi gute
mwahimbaje umunsi mukuru w'impunzi
Baba bwiye iki mu minsi mikuru yo guhimbaza
no ku ruhande rwacu rw'abarundi nta jambo rityohera ryaba ryavuzwemo
yego
kuko havugwa nyine ko ari gutaha murundi ari gutaha nyine agahunguka ntaburaya yemerewe ntaburaya yemerewe nta n'inamba ya nida yemerewe yemerewe umukongo
kwihangana no kwihangana nuko reka tukureke ntitugufatire cyane kugira ngo uyonkereza akana kawe
ego
hamuka turamukitse kitwa gute
kitwa Biju
Biju kabiju urumva ko twasangiye ikiganiro kandi nica abakobwa n'abapfasoni nakonye urumva ko arakana kagakobwa akabebe kagakobwa kaje mu kiganiro ku Jiji America urakoze ukaturamukize kabiju
eme karakumva nuko kataracu bwenge neza
ikiganiro urakikabikira nikakura uzokabwira sivyo
ego
urakoze cyane special zawe ugira umunsi mwiza
ego twese
ego Demedrio reka tuguhakanya nawe uherehega Demedrio
yewe murakoze cyane neza na neza mperereye mu ikambi yo mu Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ego mwahimbaje gute usongora kugira turonke umwanya wo gusezera urumvise ko twari twahebeye abafasoni bwabo mwe na Noah twabakiriye ntacu tugire rero byifashe gute
bo mu byukuri umunsi mukuru twawihimbaje neza hanyuma amajambo atandukanye yavuzwe kandi ashimishije yubaka gusa twawuhimbaje tubabaye kuko twari dushonje ubu twebwe mu ikambi yo mu Rusenda ni murongo muri aho turi muri territoire ya Fize duheruka guhabwa rasho ya PAM mu kwezi kwa kane
hama
kuvugana nta rasho yo kwa gatanu turaronka niyo kwa gatandatu ubona tukugejeje nta ituraronka ibyo rero byatumye kabisa tudahimbaza umunsi mukuru neza kandi nabyo byanafashe ikibanza cya mbere mu ijambo twashikirije aho twasabye tuti twisunze icyivugo mpuzamakungu tuno munsi aho cyatubwira naho turi kure y'ibihugu byacu ndi kure y'iwacu ngo ukizeze cy'ubuzima kiracyariho twaca tubaza twagumye tubaza cyane
utwihanganire ntidushoboye kubandanya twakira yego urakoze twumvise ibibazo mu setu turaza kubigaruka ko makuru yacu imbere tubaza kwamenyesha makuru bacu babagende urakoze Remedy
yego murakoze nawe
yego akarino ga duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi dushimire abatandukanye bagize ico baterera cane cane abapfaso nitwabanye mu makambi atandukanye Zareka muri Malawi abari muri Huye abari mu Rwanda hatandukanye Nyarugusu Murongwe Nduto na hatandukanye hose mwaduhaye akanya kugira ngo dushobore kuyaga mwakoze egose tusaba imbabazi abari baduhaye nimero za telefone kugira ngo dushobore kuyaga ariko ntidushobore kubakura isaha yatubanye nto ariko ikituryoheye nuko abatandukanyeho muri ivyo mwavuze ni navyo bagiye baragaruka ko kumbure ko akaba bakiye bamwe muri Malawi ariko kabakiye nabandi kujugira Amerika tuzogerageza tuze turakora kuri no bibazo vy'impunzi aho ziri zitandukane kuri micro na kumwe ari kumwe na Diane ni nahazwe nshimire by'umwihariko abafasoni bafashije gushikana ico kiganiro cacu aho muri Nadia Taha na Eugenie Mukankusi hamwe na ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi banje tubike bane tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose impunzi zitandukanye aho muri hose ijwi rya Amerika turabazirikana tubafise ku mutima umunsi mukuru mwiza w'impunzi rero kuri mwese mudukurikira.
Oramzo kujani wachu, uri na sona sowa.